Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi baraje Nzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2024 rusama mwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuyahere kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abantu batandatu bo muri komine Giharu y'intara ya Rutana bari mu mino y'igipolisi kuva kuri uyu wa gatatu. Abo bose bafashwe mu gihe bari bashaka kuzura ikiziga cy'umwana w'umunyamwema aheruka kwitaba Imana, bakaba bashaka kuja kugurisha ibihimba byiwe mu gihugu cya Tanzania. Urubanza rw'abasirikare bagirizwa kugumuka ku rugamba bariko rwo kurwanya umuhari M23 kuri uyu wa gatanu rwabandanije kuburanishwa mu ntara ya Rutana. Imvugo y'ibihushane niyo yaranze umwe mu mpazangabo yazanywe kubagiriza imbere y'ubushikiriza manza bwa gisirikare, bagasaba kurekurwa bagasubira mu kazi. Hari umunywanyi w'umugambwe SNL muri komine Giharu y'intara ya Rutana arakwije iminsi itanu afunzwe atagira dosiye. Uwo munywanyi wa SNL akaba asabwa gufumbatisha igiturire urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharu kugira ashobore guhabwa ikigongwe. Abandi banywanyi bagenzi we bagasaba ko arekurwa. Kazi mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramuta. Abantu batandatu nibo bahagarishwe kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ku wa kane ku mitumba ya Giharu na Mura muri komine Giharu y'intara ya Rutana. Bamwe muri bo bakaba bafatiwe mu itongo ry'abapfuye rya Giharu bariko bazura ikiziga cy'umwana w'umunyamwema cari cahahambwe. Amafaranga agera ku miliyoni 150 ngo ni ryo soko bari bemerewe mu gihugu kibanye cya Tanzania bashikanye ibihimba bya nyamwema. Ido Nido na Josine Kaze.
Nkuko amakuru dukura ngaho muri komine Giharu abivuga, abo bagabo batandatu bafashwe bamwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ku wa kane bariko bimba imva yari yahambwemwo umwana w'umunyamwema ku munsi wa gatatu nyene. Abandi bagiye barafatirwa ahatandukanye ejo ku munsi wa kane. Amakuru dukura ngaho mu banyagiharu akanemezwa n'ibipolisi. Abo bagabo ngo bavuga ko bari baronse isoko mu gihugu kibanye cya Tanzania aho bemerewe amafaranga agera ku miliyoni 150 z'amarundi bashikanye ibihimba vya nyamwema. Ico kiziga c'uwo mwana cagomba kizugwe ngo akaba yari yitavye Imana mu buryo budasiguritse, aho mbere bivugwa ko yoba yahitanywe n'uburozi bwatanzwe n'abo bagabo bagize uwo mugwi wemera ko wari waronse isoko. Abo bagabo ariko ntibagize amahigwe kuko ngo basanze igipolisi kija gifise ayo makuru aho cari kiryamiye amajanja hafi y'iyo mva iri ku tumba na zone Giharu. Batanguye kwimba iyo mva igipolisi kikaba caciye kirasa masase, bamwe bariruka ariko abandi barafatwa. Abafashwe bakaba bagizwe na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD, abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba leta. Abamaze kumenyekana ni Andre Ndayisenga arongoye CNDD-FDD ku mutumba Mura, Bosco Ndayisenga umunywanyi wa CNDD-FDD akaba narongoye ikigega rusange ku mutumba Mura, Bosco Busagwa agira gatatu mu bayowe kuri uwo mutumba nyene wa Mura muri zone Giharu, Innocent Shongera arongoye ishure shingiro rya Nyagahara, uwitwa Janvier Bigirimana hamwe n'uwundi ataramenyekana ariko avuka muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi. Ubu abo bose bakaba bafungiwe mu gashoko k'ipolisi ngaho i Giharu. Uko kwemera ibintazi kwatumye haduka uruhigi rw'abanyamwema muri iyo komine, aho mbere imiryango itunze abana b'abanyamwema yarushe igati zabo. Imiryango iharugwa muri cumi ikaba imaze imyaka irenga cumi yahungiye mu nyubakwa za Paruwasi Katolika ya Giharu. Abanyagihugu bo ngaho muri komine Giharu basaba abajejwe ubutungane guhasha abo baraye bafashwe kugira bakingire abo banyamwema barushe bakomoka bagata izabo kubera uruhigi bakoregwa.
Tukiri muri iyo komine nyene, umunywanyi w'umugambwe SNL muri komine Giharu y'intara ya Rutana arakwije iminsi itanu afunzwe atagira dosiye. amakuru ava mu gipolisi muri komine nyene akavuga ko inyuma yo gushigwa imbere y'inyamirama bikuru uyu wa kane ikigongo ciwe ngo kirashoboka ariko abanje gufumbatisha Alexis Baraguma arongoye umugambi wa CNDD-FDD muri giharo amafaranga angana n'ibihumbi 350 by'amarundi abanywanyi ba CNL aho igiharo basaba ko uwabo yurekugwa atagisabwe kuko afunzwe ku karenganyo azimbuza politiki reka inkuru tuyidate janvier abarugira
amakuru dukura ngaho muri komine giharo kubegereye dosye Merikia zikabura kugeza ubu nta dosye arakoregwa naho yashizwe imbere y'inyamirama be ku munsi w'ejo kuwa kane inyuma y'iminsi yaramaze ahotegwa n'urongoye iperereza muri komine giharo azwi ku izina rya Amosi icatangaje benshi nk'uko amakuru dukura mu gipolisi abivuga munyamabi nta byinshi yamubajije kuko atane byagirije bihari iyo nyamirama babingo yabwiye Merikia zikabura ko igishoboka cyonyine ari ukuzara amafaranga ibihumbi 350 ahabwa Alexis Baraguma arongo yisendedede muri komine giharo kugira ngo barabe ko yo mugirira ikigongwe ivyo ngo bikerekana ko Alexis Baraguma ari we yategetse ifungwa rya Amerika de Kabura nkuko bivugwa n'abarongoye umugambwe CNL nga giharo basaba ko uwabo yorekugwa atakibanje gusabwa kuko ibyo gufunga abanywanyi b'iyindi migambwe bakarekugwa batangishijwe ibiturire bisa nkuko yabigize urudandazwa ibyo ngo wabikora kenshi udatanze ibiturire nawe akarungikwa mu ibohero atanabanje kuburanishwa Alexis Baraguma ni umwe mu bahoze ku rugamba muri CNDD-FDD avuga ari kijana haba muri komine giharo canke mu ntara ya Rutana uruganda rwa radio inzamba gatya kawe turashobora kuronka ku murongo wa telefone ya urongo y'igipolisi muri komine giharo co kimwe na Alexis Baraguma arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine giharo kugira ngo batange umuco kwifungwa rya Amerika de Kabura
tubandanye muri iyo ntara nyene urubanza rw'abasirikare bagirizwa kugumuka ku rugamba bari ko go kugwanya umuhari M23 mu mpera z'umwaka uheze w'2023 kuri uyu wa gatanu rwabandanyije kuburanishwa mu ntara ya Rutana abo basirikare baguma bisigura bahakana icaha bagirizwa umwe muntu wa Zangabo yazanywe n'ubushikiriza manza bwa gisirikare kubagiriza akaba imvugo yiwe imbere ya sentare yaranzwemo ugukekeranya n'ibihushane abo basirikare n'ubu basaba sentare kurekugwa bagasubira ku mirimo kuko ivyaha bagirizwa ku bwabo bidafashe idonido na Bonfils Niyongere
urubanza wabo basirikare rwabandanije kuri uyu wa gatanu kuva mu gitondo kugeza isaha 9 z'umuhingamo zirenga ku ngoro y'amakoraniro rwaruka mu Rutana hafi y'ibiro by'intara kuva kuri uyu wa kane uheze urubanza rukaba rwumvirizwa hakoreshejwe ibyuma biduza amajwi amakuru radio inzamba gateka kawe ikesha amasoko yayo muri bamwe mu basirikare n'abapolisi bacungera aho urubanza rubera hamwe nawo mu gisata cy'ubutungane bwa gisirikare avuga ko abasirikare kuva batangura kuburana bagirizwa icaha cyo kugumukana batware ariko bo bakavyamirira kure ico caha kiba citwa complot et révolte mu rurimi rw'igifaransa mu gihe cyose baburana basaba ko borenguka imbere ntahe Lieutenant Colonel Venice Nshimirimana yarajwe isata c'ububiko bwa gisirikare muri kontendere y'abarundi bari mu gihugu ca Congo uwo bita B4 hamwe na General Ndayizigiye Eri batazira muzinga kuko imodoka canke indege canke imbere ubwato bakoresha abo basirikare byarondegwa n'abategetsi uko ari babiri kuva kuri uyu wa kane Lieutenant Colonel Veniste Nshimirimana yarashitse mu ntara ya Rutana azanye n'abasirikare bapfungiwe mu iborero rya Ngozi nk'uko amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe abandanya vyemeza sentare ya gisirikare imubajije gucaha yagiriza abasirikare cyo kugumuka avuga ko ata musirikare yagumutse ariko akavuga ko hari umusirikare umwe yari yakomeretse mu mutwe afise icyo bita ekra ya bombe mu mutwe yamubwiye ko yomwica ariko iyo ntwazanga bivuga ko atakimenyetso na kimwe mu bya gisirikare cerekana intumbero yo gukora ico caha yerekanye akavuga ko abasirikare bavuye ahitwa Mushaki bamusanga ahitwa Mubambiro bavuga ko bamwe muri bo bapfuye abandi bataza amakuru yabo kandi ko M23 ibarusha inguvu mbere hacatangura kuvuga ko na Mubambiro bashobora gutegwa hagafatwa Lieutenant Colonel Veniste Nshimirimana akaba yabwiye sentare ko yaciye telefona General Eri Ndayizigiye batazira muzinga yararongoye abo basirikare kugira mubwire uko vyifashe abasirikare yagiriza ko bagumutse avuga ko baciye bavuga cyane akiri ku telefone ngo muzinga nawe nakura impuzu za Afrika y'ubuseruko yambaye nawe yambara umwambaro w'igisirikare cya Congo Veniste avuga ko yuri yagabanije abasirikare imodoka zitandatu ikamyo zitatu na pickup zitatu bagenda Igoma mu gihe umushikiriza manza wa gisirikare we avuga imodokari 12 bagiyemo abasirikare bagizwa kugumuka ku kibuga c'indege cha Goma ariko abasirikare bagirizwa bahakana ko batigeze baje ku kibuga c'indege ahubwo ko bagiye mu ikambi y'abakongomani isanzwe icungera ikibuga c'indege cha Goma kandi kwa atari ku kibuga c'indege igihe binjira muri iyo kambi babanje gusabirwa uruhusha rwo kwinjira na Lieutenant Colonel Venice Nshimirimana ayo makuru nyene abandi anyemeza ko Lieutenant Colonel Venice Nshimirimana yemera ko bije indege abasirikare barengirana na 200 abandi bari basigaye bamaze kuvugana na General Erinda yizigiye batazira muzinga akaburiza ubwato bugenda Minova aho yababwira ko basanga ababatwara ico gihe nyene General Ndayizigiye batazira muzinga niwe yavuga ko atayindi nzira ihari atari guca mu mazi abasirikare mu kwiregura bavuga ko ibyakozwe byose bagumye bubaha amategeko kandi ko kugumuka bagirizwa kuvugwa mu basirikare mu gihe aho bari naho baciye hagumye hatekanye atawovuga ko bagumutse umukuru w'intahe abajije Lieutenant Colonel Venice Nshimirimana ko yoba yari bamuzinga agirana inama n'abasirikare byo bita kozeri Veniste Nshimirimana yishuye sentare ko atari hafi ibyo bamwe mu bucamanza bwa gisirikare bafata nk'ibihushane kuko atari kuba yareza abasirikare kugumuka ngo ntaheze abe hafi mu gihe umutware ariko abagirisha inama ngo abagirize umushikiriza manza wa gisirikare asabira abo basirikare guhanwa hisunzwe ingingo ya 35 66 na 69 z'igitabo mpanabyaha cha gisirikare abo basirikare bo bavuga ko ico gihano basabirwa kidakwiye ahubwo ngo bakwiye nyabuna kwezwa bagasubizwa ku mirimo kuko ivyaha bagirizwa atabyibigeze bakora ubwo rubanza ruracabandanya kandi abasirikare bose nta mushingwa manza bafise kiretse umwe yarondeye umushingwa manza aza kubwira sentare ko amagara mukitse adashobora kwitaba sentare
arakoze Bonfils niyongere tubandanye mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UDG ruri yamiriza kwivuye inyuma ingendo y'uburongoye igipolisi mu ntara ya Gitega yaburabuje umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu mu ntara ya Gitega Jean Noel Mariakiza na bagenzi biwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo runani rusaba amatohoza akomeye kugira ngo uwo yagirizwa ayo makosa akubitwe intahe mu gahanga yongere ahanwe hakurikijwe amategeko dukurikire Alexandre Nyengeko arongoye urunani UDG
mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi turi yamiriza itotezwa ryaraye rikorewe abamenyesha makuru mu ntara ya Gitega itotezwa ryakozwe n'urongo w'igipolisi muri iyo ntara ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye n'isoni imbere ko guhonyanga amategeko kuburabuza abamenyesha makuru bikorwa n'uwitwa ko yarajejwe kubahiriza amategeko umupolisi turasavye ko uyu mupolisi rero yokurikiranwa kuri ico caha kuko kuboreza igufa abamenyesha makuru akabatoteza akabatwara ibikoresho byabo n'ibintu bihanwa n'amategeko turasavye rero abajejwe ubutungane yuko uyo muntu yo hamagarwa agakurikiranwa kuri icyo caha ntahi gahezi kamukwita mu gahanga akishura ivyo byuko atoteza abantu atoteza abamenyesha makuru bitekaniye uko no guhonyanga amategeko kuko amategeko arubahiriza umumenyesha makuru mu mwuga wiwe arubahiriza kandi nuko umutekano wiwe utegerezwa ukingirwa hamwe n'ibikoresho asanzwe akoresha
abategetse umwigeme Joy Akimana umukobwa wa General Alangiyo mu bunyoni kwambura impuzu zose kugira ngo bamusake bategetse gukurikiranwa n'ubutungane ivyo bisabwa n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uwo muhari utera ivyatsi ingendo y'abapolisi bacungereye ibohero rya Gitega aho uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere afungiwe umukobwa wiwe yari yagiye kumuramutsa ku munsi wa gatatu uheruka aho yasabwe n'abo bapolisi gukora impunzu agasigara ari gusa kubw'amahi Louis barica ko arongoye uwo muhari abategetsi basigaye bahumyanga amategeko mu gutitura akaranga k'abarundi kurikira
na kamara maza bajejwe igihugu cy'u Burundi aho umutegetsi ashinga bakoresha biwe gusa ku muntu bamukuye impunzu zose bikemerwa ko umwigeme cyangwa umukenyezi bamwambura impuzu ku irembo bakaba boheza ngo bakanamujana kugemurira se akamuramutsa akamuyagisha akamuhereza ibyo kurya ari gusa ibyo bintu bikaba byokwemerwa mu gihugu cy'u Burundi mukaranga ku Burundi mu Burundi twebwe tuzi twabayemo nkuri birarengeye ubwenge ico si cya bihugu cyo Burundi tuzi none nimba atari burya Burundi twari tuzi ubu turi mu buhe umuntu naho woba umufitiye urwango n'inzigo yakazikira ukumba koko adakwiye kumusonera weho kwisonera none uko kumusaka birabigamije ikubyukuri kuba ari ukugomba kugumaramaza cyangwa n'ikindi ikibabaje muri byose nuko kandi ayo mategeko ngo yoba yavuye hejuru none iteka ibanga ubuntu n'akaranga kacu mu gihe bitagira ikibanza atawubihagarariye igihugu kibicande ikindi kibabaje kandi gihambaye ningene amategeko y'igihugu atakigira ikibanza namba aho nyangwa nabo hejuru abo hasi bagatinyira gatwe kabo bakemera guhonyanga amategeko hakabura urutundi umwuga uwari wose kubisanzwe urafise amategeko awugenga abawujejwe bakaba barinda kubahiriza ayo mategeko uko byategekanijwe aha rero muri ibi byabereye aho kuri iryo bohero rya Gitega birakwiye n'ukuri ababitegetswe n'ababikoze bakwirikiranwa n'amategeko abagenga bibaye byarakozwe kuko twavyumvise bagahanwa kandi ivyo nibikorwa mu kinyegero abarundi bamenye neza ko hakirikiranzira mu gihugu kandi kukirenze ko abihanirwa twebwe umuhari n'amahoro tutaravye uwabikorewe uwariwe n'ivyarimwo n'ibindi byose turateye ivyatsyo nyifato yabajejwe amabanga y'igihugu tukaba tunasaba ko abatwara bo birabira hafi ntibisubire na rimwe inyungu zabo ntizikazike umuco n'akaranga by'igihugu cyacu.
Inzamba
tubandanye n'amakuru twabateguriye amatagisi yahora tuzwa ku mamesa agiye kuduzwa kuko atakijanye n'igihe cy'ihindagurika ry'igiciro cy'amamesa ku isoko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ivyo nivyafunditswe n'inama nshikiranganji yo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 2021 Rusama imvo nyamukuru ngo akaba ari ugushaka guteza imbere amahinguriro yenga amamesa tega amatwi Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta akongera akaba n'umuvugizi wayo
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri igiciro cy'amamesa cyagumye kiduga ku isoko ariko amatagisi atozwa ntiyigeze ahinduka kandi yategereza gufatira kwihindagurika ry'ibiciro ku isoko ingo nyamukuru itumye iri tegeko nshikiranganji risubirwamo rero ni ukugira ngo amatagisi arihwa yisunge ihindagurika ry'ibiciro ku isoko hongere habe no guteza imbere amahinguriro y'amamesa kugira ngo himburwe amamesa y'akaranga n'akanovera inegurira tegekanya ibihano ku bakorera mu gisata cy'igigazi bagarariza kuri amatagisi cyangwa ushinga ihinguriro ry'amamesa adahawe uburenganzira
mu gusozera aya makuru tuje mu gisata cy'indero imyiteguro yo gukora ikibazo cya leta ku banyeshuri bahejeje umwaka w'icenda igenda neza mu ntara ya Ruyigi mu gihe hasigaye iminsi cumi ngo icyo kibazo gikogwe ku rwego rw'igihugu abigisha bavuga ko urutonde rw'ivyigwa rwakurikijwe kandi rurarangira henshi mu mashuri ariko rero bafite impungenge ko bashobora kuronka umwimbu muke uturutse ku ibura ry'ibikoresho mfasha inyigisho nk'ibitabo n'ibindi bagasaba leta kuvyitwararika no mu myaka iza iyi nkuru na Josephine Jones Nzimana
bamwe mu bigisha bemeza ko imyitego igenda neza kuko henshi bahejeje kwigisha ibitekanijwe kuri programa ariko rero ukubura ibitabu amazu n'ibikoresho mu byo bita laboratoire bituma bagira amakenga ku mwimbo w'abanyeshure kuko naho bigishije habayemo agahazi basaba leta gukemura ibyo bibazo kugira ngo mu myaka iza baze bakora akazi atamakenga ku mwimbo w'abanyeshuri babo
Ich bin so im Kopf, ich höre es auch. kibazo fikira yashakaje bikwiye abantu bashukika neza
mwomenya kwica kibazo kizokogwa kuva ku igenekezo rya kane gushika ku igenekezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu no mwaka abanyeshuri barenga gato 181 bakaba aribo bazogikora ku rwego rw'igihugu.
Josephine Jones Nkundimana arakinuye ninonga haduciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi Pia Gahungu nawe bashikirije, ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Nahubutaha.